inkuru abagabo babiri David Gakunzi umwanditsi w'umurundi n'umushingwamanza w'umubiligi Maitre Bernard Menge bagejwemo yerekeye ireresi yaciye kuri television France 3 itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2016 yavuga inkuru z'uko mu ntara ya Karusi urwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambwe uri ku butegetsi zoba zariko zica abantu iyo reresi yerekana urupfu rw'agashinyaguro abo bantu boba barishwemo Maitre Bernard Menge na David Gakunzi bahawe ijambo n'iyo televiziyo bemeje ko ubwo bwicanyi bw'abage abagabo basiguye ko abishwe ari abatavuga rumwe na leta kandi ko byakozwe n'inzego za leta umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatwaye ikirego mu Bufaransa abagiriza ububeshi ugushikuza no gutyoza urwego rw'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu sentare nkuru y'ipari mu Bufaransa yasohoye ingingo ivuga ko ibirego bya perezida Nkurunziza biteshejwe agaciro kandi ko atashingiro bifise David Gakunzi amaze kumenya iyo ngingo yabwiye ijwi ry'Amerika ko intsinzi atari yabo ahubwo ari yabarenganijwe bose mu gihugu
urubanza rwaciwe nkuru nziza yatsinzwe ibyo yashaka gushika ko ntiyabishyitse ko kubera urukiko rw'umufaransa n'urukiko rwigenga sintsinzi yanjye sintsinzi ya Menge sintsinzi ya François ni intsinzi y'abantu bose bishwe y'abantu bari mu bafunzwe y'abantu barenganyijwe abandi barenganyijwe mu Burundi kubera yuko ibyo leta y'u Burundi yashaka kwari gukoresha urukiko rw'umufaransa kugira leta y'u Burundi mire nk'aho Menga irabeshyerwa makungu kuko batwitwariye bavuga ngo twavuze yuko bica abantu twarabyerekanye imbere y'urukiko yuko ku by'ukuri bica abantu ko hariho abantu bafungiwe ubusa nk'abantu bazimanganye ko bafata ku ngufu abakenyezi urumva rero bamaramaye kuko twarerekanye ibikorwa nabi mu Burundi
n'urubanza rwari rwaburanishijwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka naho abo bagabo babiri batsinze urubanza inyuma y'amatohoza ahanitse yakozwe n'iyo televiziyo France 3 byabonetse ko ururimi abantu bari muri iyo RDC bavuga atari Kirundi ahubwo ari Gihausa kivugwa mu bice z'uburengero bwa Afrika mu bihugu bya Niger na Nigeria kandi ko ayo masanamu atarayo mu Burundi David Gakunzi ati senariyo yo yaravye ko ibyo twavuze yerekeye iyo nyangwa y'agateka kazi na muntu zyabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015
barumvise yuko icyo tari cyo kibazo nuko uburenganzira bw'abantu mu Burundi bumerewe nabi ibindi byose yari mikino gushaka gukoresha iki cyangwa kugira kugira wibagize yuko ku by'ukuri ikibazo n'abantu bapfuye n'abantu bafunzwe ku busa n'abantu barenganywa n'abantu bajimanganye icyo nicyo kibazo gikuru naho ibindi ni mikino kandi nino gukinakina ku bantu bapfuye ku bantu babuze ababo
umwe mu bunganiye Menge na Gakunzi muri iyo dosiye yaheruka ku by'ijwi ry'Amerika ko icyo kirego cya Perezida Nkurunziza bwari uburyo bwo gushaka gutesha agaciro no guca intege Maitre Menge kuko ari mu bakurikirana dosiye y'ibirego byatwawe muri senare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yamara Maitre Arumere Niyongere nawe nyene aremera ko ireresi yerekanywe atari yo mu Burundi
ibyo byose biri mu rukurikirana ko kugira bashobore kujuragiza abariko bunganira imiryango yituye senare mpuzamakungu mpanabyaha ariko turi ku ruhande rwacu tuzodohokerwa kandi turazi neza yuko atavyo bafise bitwarira umushingwamanza ariko afashe imiryango bariko barasamaza bariko bagerageza kujuragiza bariko bagerageza kwica amatohoza ariko araba ibya RDF berekanye RDF yafatiwe mu Karusi niyo yabaye mu bindi bihugu nire RDF yari kirigishizwa ko imbonerakure kugira baje ku kwica abantu bifunze ibyo babonye
David Gakunzi avuga ko iyo ngingo ibaye intege zo kubananya urugamba batanguye bwo gutwara ibirego irahe muri CPI kubakekwa ko ibyaha by'ubunyangwa by'agateka kazi na muntu mu Burundi
ni ukubandanya turwanira aba bamerewe nabi mu Burundi bashatse ko tutusubira kuvuga tuzobandanya tuvuga bijya byo kwica abarundi abari bo bose yaba umuhutu yaba umututsi yaba umunyapolitike yaba uwo ari we wese yicwa bikabera nkaho ntacyabaye ibyo ni ibintu biterezwa guhera kandi tuzogira uko dushoboye kose tuzobanuye turwanye ingwano kugira ivyo ntibisubire kuba
n'abayobozi ba televiziyo France 3 nabo nyene bari bitwariwe umukuru w'igihugu yari yabagirije ko bakwiragije ibihuha n'inkuru zitari zo abo bagabo bose basanzwe badacana uwaka na leta y'u Burundi ivuga ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku gihugu cy'Amerika.